abagize mu rwego rw'ubujejwe agateka kazina munsi n'idahashi nubwo bataje guserukira ubwoko canke igitsina bemezwa hakurikijwe amoko n'ibitsina kuri uyu wa mbere hemejwe abaturuka mu bwoko bw'abahutu batatu hamwe na babiri mu bwoko bw'abatutsi Sixte Vinyini Muraba yaramaze imyaka ine yatwara uwo murwi yasubiye kwizerwa ku majwi ijana na cumi n'atandatu ku ijana na cumi n'atandatu y'abashingamateka bari mu ngoro y'amakoraniro mu kigobe mu buraruko bwa Bujumbura n'abatumye icegera ciwe na Krenzo habonayo yemezwa ku majwi mirongo munani n'indwi na mupfasoni ni Consolate Habimana yatowe nk'umunyamabanga yaronse amajwi mirongo icenda n'atandatu aba bantu nibo bagize ibiro vy'umurwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu Jacques Nshimirimana na Nezimfatiyimana bemejwe nk'abakomiseri b'umurwi
Docteur Nemuraba Sixte Vinyi, Président, Monsieur Zahabanayo Anake, Vice-Président, Madame Habimana Consolate, Secrétaire.
Ahereje kwemezwa umukuru wa CNDH agiye kurongora umurwi mu yindi myaka ine iri imbere yabwiye amenyeshamakuru bari ku nama nshingamateka y'u Burundi mu gisagara c'ubutunzi ico agiye kwihatira gukomeza akora Sixte Vinyini Muraba
ico nifuza gikuru nuko ibintu bijanye n'agateka kazina muntu vyo kubahirizwa hose umwe n'igihugu wari we wese akumva ko atunze atunganiwe tukamenya ko niyo ari umuntu umwe agateka kazina muntu kahungabanye bibari vyinshi tukagirageza ko umuntu wese mu vyakora inzego zitandukanye z'igihugu abari mu mashira hamwe bo kwama bitwararitse ivyagateka kazina muntu mu ngingo bafata no mu bikorwa bakora hanyuma mu kurangiza icifuzo nyamukuru nuko uburundi bwo bakarorero mu vyagateka kazina muntu haba muri Afrika haba ku isi yose kugira ngo iyindi migwi ijejwe agateka kazina muntu ize kwigira mu Burundi canke abaritwe tugenda kuyereka karorero
Anshaka niko yagize yarongoye ishirahamwe rigiteka rihanye agateka kazina muntu rikorera mu mahanga avuga ko afite umwizero kwizi mukuru wa CNDH yijeje abantu bazobishitsa yabisigurijwe ya Amerika kuri telefone yisunze uturorera tanga hano
Mushamwe rigiteka bwa mbere ndagoma mvuge yuko ko nezerewe kubona yuko bamwongeye ikiringo turavye imyaka ine yarake karakora sinubanwa yahinduye zishi mugabo uri kuraraba nukuri vyarahindutse uko n'imiburi buru turashobora gusoma raport bakayishyira kuri site abantu bakayibona canke tukaronka n'izo kopi aha ndiko mvuga ngereranya uwo yasubiriye kugira uronke raporo wabanza kwandika ikete akabona ko ari guhanuka atari kuba iki naco nuko mvuga ndashima kubera bamwongeye nuko muri iyo minsi iheze yaragize intambwe ararondera abatwara amashyirahamwe ndazi abatwara amashyirahamwe shika atanu akorera mu mahanga ko twagiranye inama tukamushyikiriza ivyiyumviro ni ciza iki naco turabona yuko yarasubiye kuri stati a aho twovuga yuko ni intambwe iboneka ko ari cabaye hari n'ibindi vyerekana ko yagerageje uko umaze kubona ukuntu bamuteye ubwoba muri ukuntu n'amashinga amateka yamuteye ubwoba ku cegeranyo yagize bike ashyiramo mu vyo dukora naho tudahuza ibiharuro arabona ko ibyo tuvuga tutavuga busema atarira busema biba bihari rero mu mishyango y'iteka turafise icyo cyizere yuko ivyo yiyemeje ashobora kubishika kuko yarabitanguye yaratugirishije amanama twaragiranye amanama ni intambwe turavyizeye ejo canke hirya y'ejo tuzomutagira nkuko twamwitabire n'imbere atari bwabishire ahabona navuga rero ko muri iteka dushima kandi twizeye yuko uwo mugambi yihaye ashobora kuzowushika
Nimuraba yatorewe ikindi kiringo co kurongora mu rwego rw'igihugu ubujejwe agateka kazina muntu avuga kandi ko bazokora ibishoboka vyose kugira abarundi n'aba mu Burundi bazokwiyumvemwo mu rwego wiwe kurusha
amategeko ni yayandi nyene nukugerageza kwama uri kurakora kugira ngo umuntu wese yiyumvemwo umugwe kuko udakoze cyane ngo abantu babone ibikorwa vyawe ntibashobora kukwiyumvamo
abari batanze amadosiye bose hamwe bari 46 uretse amashure nakahise karabwa na cyane cyane kwihweza ku muntu ari nyankamugayo hamwe n'umumenyi afise mu gisata cyate y'akazi na muntu hari isungwa kandi n'ubwoko co kimwe n'intara nk'uko umukuru w'umurwi wari ujejwe gusuzuma amadosiye abisigura
twasiye rero twisunga iryo tegeko duca dufata ba batutsi babiri tugwiza na gatatu duca turonka batandatu duca dufata ba bahutu nabo batatu tugwiza na gatatu duca turonka abahutu icenda duca turateranya rero bose duca dutora 15
mu kwa gatandatu k'umwaka w'2021 mu mpera mu rwise CNDH wasubijwe statut A ni igipimo cya mbere cyiza gihabwa imirwi ijejwe agateka kazina muntu mu bihugu icyo gipimo wari wagitakaje mu 2018 inama y'agateka kazina muntu yawukomoreye iryo teka yavuze ko habaye impinduka nyinshi ziganisha ku kwigenga k'uwo murwi wari wagirijwe gukorera mu kwaha k'ubutegetsi na cyane cyane mu kudasokorora ururimi ku mabi yabaye inyuma y'imvururu n'injyane zakurikiye imyerekano yo kwiyamiriza kindi kiringo chate imari chanya kugendera President Pierre Nkurunziza mu mwaka wa 2015 nkuko ibwirizwa nshingiro ribitekanya amazina yabemejwe ni na mashinga mateka carungikirwa umukuru w'igihugu maze yazoce asohora ingingo ibagena mu mabanga yabo eroje uri kaneza ijwi rya America.